Iyi mwumva ni radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuza mwese kandi bayikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Leta y'u Rwanda iravuga ko itishimiye icyemezo cyo gusubika mu gihe kitazwi urubanza rwa Felicien Kabuga.
Icyemezo ntabwo gishimishije kubera ko nyuma y'imyaka myinshi urubanza rutegerejwe rukaba rwaratangiye hashize imyaka itatu. Ntabwo urubanza rwarangiye kandi na Kabuga akomeje gukurikiranaho ibyaha bya genocide yaregwaga.
Uwo ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe ahagarariye u Rwanda mu Buholandi, akaba ari nawe ureberera ibikorwa by'urwego rwaburanishaga Kabuga. Imyaka 78 irashize Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashe intwaro kirimbuzi bombe atomic i Nagasaki mu Buyapani. Meya w'iyo ntara hari ingingo ibihugu by'ibihangange guca intwaro nk'izo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu rufite icyicaro i Washington DC ejo rwemereye umushinjacyaha wihariye Jack Smith gusaka konti ya Twitter y'uwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump. Naho igisirikare cya Ethiopia cyateye intambwe mu rugamba gihanganyemo n'abarwanyi mu ntara ya Amhara. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mukanya. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urukiko rw'ubujurire rwo ku rwego rw'igihugu rwicaye i Washington DC rwemereye umushinjacyaha wihariye Jack Smith gusaka konti ya Twitter iwahoze ari umukuru w'igihugu Donald Trump. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Urubanza ruturuka mu kwezi kwa mbere gushize. Urukiko rw'ibanze rwo ku rwego rw'igihugu rwahaye Smith uruhushya rwo gusaka konti Twitter ya Trump. Rwakurikije ko Smith yari yarweretse ko ishobora kuba ibitsa ibimenyetso ku byaha akurikiranye kuri Trump byo gushaka kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2020 kugira ngo yigumire ku butegetsi no ku gitero abayoboke ba Trump bagabye ku itariki ya 6 y'ukwa mbere 2021 kuri Capitol, ingoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu. Sosiyete Twitter ubisigaye yitwa X yateye utwatsi ruriya ruhushya iregera urukiko ivuga ko ishaka kumenya niba rukurikije amategeko mbere yo kugira amakuru iha Smith. Yaratsinzwe irajurira. Kuri uyu wa gatatu rero nibwo urukiko rw'ubujurire rwatanze umwanzuro warwo ruvuga ko Smith afite uburenganzira bwo gusaka konti ya Trump kandi ko igomba no kwishyura ihazabu y'amadolari 350,000. Ubusanzwe nk'uko mubizi ibinyura kuri Twitter byose biba biri ku karubanda. Kuki rero Smith ashaka irisaka? Nuko hari ibyo Twitter igumana ntibisohoke nka tweet, ni ukuvuga ubutumwa umuntu yanditse ashaka guhitisha ariko ntabitangaze. Aho umuntu ushyize ubutumwa kuri Twitter aba ari n'uburyo yakoresheje nka telefone ngendanwa cyangwa mudasobwa nyabwonko mu Kirundi. Trump ahakana ibyaha byose Smith amukurikiranyeho. Umucamanza ashobora gutanga itariki y'urubanza mu nama azakorana n'impande zombi kuri 28 y'uku kwezi.
Hashize imyaka 78 Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashe intwaro kirimbuzi bombe atomic i Nagasaki mu Buyapani. Meya Shiro Suzuki ari ingingira ibihugu by'ibihangange guca intwaro za kirimbuzi. Nanone Thomas Kamirindi.
Bombe yaguye i Nagasaki itariki ya 9 y'ukwa 8 1945 5:02 mbere ya 6:00. Abo yahitanye icyo gihe n'abazizi inkurikizi zayo mu myaka yakurikiyeho barenga 70,000. Kuri uyu wa gatatu kuri iyo saha ya 5:02 mu gitondo, abari mu mihango yo kwibuka bacecetse igihe cy'umunota ariko n'inzogera z'amahoro zirimo zivuga. Meya wa Nagasaki Shiro Suzuki yavuze impungenge afite z'uko ririya shyano risa n'irigenda ryibagirana mu gihe abarirokotse nabo bagenda bashira. Ababyeyi ba Shiro Suzuki nabo bari mu barokotse, afite imyaka 56 y'amavuko. Yasabye ibihugu by'ibihangange ku isi kurandura burundu intwaro za kirimbuzi. Meya wa Nagasaki Shiro Suzuki ati kumaraho intwaro za kirimbuzi ku isi niyo nzira nyakuri yonyine iduha umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe bombe atomic i Nagasaki nyuma y'iminsi itatu irashe iya mbere ku mujyi wa Hiroshima naho ni mu Buyapani ku itariki ya gatandatu y'ukwa munani 1945 yishe abantu 140 ko kanya no mu myaka yakurikiyeho.
Igisirikare cya Ethiopia hejo kwa gatatu cyateye intambwe mu rugamba rwo kurwanya abarwanyi bo mu ntara ya Amhara. Iyo nkuru yatangajwe n'ababa muri iyo ntara. Murayigezwaho na Fidel Niyongabo.
Ni nyuma yuko leta yo mu ntara ya Amhara mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri itangaje ko agahengwe kabayabaye kagarutse muri iyo ntara nyuma y'iminsi itari mike y'ingwano hagati y'inteko za leta n'abagwanyi bo mu ntara ya Amhara bazwi ku izina rya Fano. Inteko za leta zisa n'iziriko ziratera zigira intambwe mu bice bitari bike byo muri iyo ntara. Mu itangazo ryasohowe ku munsi wa kabiri ku muhingamo, leta mu ntara ya Amhara yaratangaje ko amahoro n'umutekano bigereranye vyagarutse muri iyo ntara. Yavuze ko igisirikare ca leta cafatiye ingingo zikwiriye abo yise imigwi y'intagondwa. Ababa mu ntara ya Amhara, itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP yabajije ku munsi wa gatatu, baratangaje ko abagwanyi bazwi ku izina rya Fano batujijwe gushika mu bisagara vya Gonda na Laribela. Umwe mu baba mu gisagara ca Gonda yatangaje ko ibintu vyasa n'ivyahindutse ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze ko igisirikare cya leta ya Ethiopia cyafashe ibice bitari bike by'igisagara cya Gonda inyuma y'ingwano ikomeye yabaye mu minsi ya vuba. Isosiyete y'indege zitwara abantu y'igihugu cya Ethiopia, Ethiopian Airlines, yatangaje ko indege zayo zizosubira kugira uruja n'uruza ku murwa mukuru w'intara ya Amhara, Bahir Dar, no mu gisagara cya Gonda kuri uyu wa kane. Yamara ingendo mu bindi bibuga by'indege byo mu bisagara bya Laribela na Desi ntizirasubira kubandanya. Leta ya Ethiopia yarashizeho kuva ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye ingingo zo mu bihe bidasanzwe mu ntara ya Amhara iri mu buraruko bwa Ethiopia. Izo ngingo zafashwe kubera ingwano ikomeye yariko ibera muri ako karere amezi icyenda gusa inyuma y'uko intambara yihaye inkumbi mu ntara bihana urubibe ya Tigreya irangiye.
Leta ya Kenya n'abatavuga rumwe nayo kuri uyu wa gatatu batangije ibiganiro bigamije gushakira ibisubizo ibibazo bya politiki biri mu gihugu. Ni nyuma y'imyigaragambyo yabaye mu bwicanyi yamaganaga ubuzima burushaho guhenda mu gihugu inasaba ko hategurwa amatora mashya. Fidel Niyongabo adufitiye inkuru.
Eugene wa Malwa, umwe mu baserukira Urunani Azimio, ko batavuga rumwe na leta, yatangaje ko bari biteguriye uwo munsi kandi ko bafise icyizere ko ibiganiro vyatanguye bizotorera inyishi ibibazo vyari vyatumye ibiganiro vyo muri kahise bihagarara. Ivyo biganiro biriko bibera mu gice kigenderwa n'ingenzi cyo ku murwa mukuru Nairobi citwa Bomas of Kenya. Nta kiringo ivyo biganiro bizomara categekanijwe. Raila Odinga amaze igihe kirekire ayoboye abatavuga rumwe na leta muri Kenya, yateguye iminsi 10 y'imyerekano kuva mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Iyo myerekano yavuyemo rimwe na rimwe uguhangana n'igipolisi kwihaye inkumbi isaba itohoza ku matora yabaye mu mwaka urangiye yashikanye ku butegetsi President William Ruto. Abantu batari munsi ya 20 barishwe mu guhangana hagati y'abari mu myerekano n'igipolisi hisunzwe ibiharuro bitangwa na leta. Naho abaharanira agateka ka muntu bo bavuga ko ibitegiri by'abapfuye biri hejuru kurushiriza. Uruhagarara rwa politike muri Kenya, kimwe mu bihugu birangwa na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu buseruko, kwatumye haba kamo mu gihugu no mu mahanga ko guhuza impande zihanganye muri ico gihugu gategwa.
Ayo yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi undi munyamakuru arafunze. Yitwa Phenias Ndayishimiye, akaba umwanditsi mukuru wa radio nshya yitwa Shima FM ikorera mu ntara ya Rumonge mu majyepfo hashyira uburengerazuba bw'igihugu. Eroje birika neza abahinkuru.
Phenias Ndayishimiye afungiwe mu gashoboka ka komisariya y'igipolisi mu Rumonge kuva isaha imwe z'ijoro zo ku munsi wa mbere w'indwi. Yarungitswe mu gashoboka inyuma yaho yumviririjwe na parake igihe cy'isaha 11 n'inusu nk'uko amasoko yacu yavyiganije rya Amerika. Umenyesha makuru ajejwe uruganda rw'iradio nshasha ikorera aho nyene mu Rumonge yitwa Shima FM yatangwe gusaminana mu kwezi kw'indwi guheze. Yagiye kuyibera umwe mu bayobozi yavuye ku yindi radio yo muri iyo ntara y'umanuko bushyira uburengero yitwa Izere FM. Wayishinze niwe yitwariye umenyesha makuru wari mu minwe y'igipolisi. Kuri uyu wa gatatu yabwiye amenyesha makuru imvo zatumye ajana ikirego mu butungane. Benjamin Bikorimana
tumabwiriza yuko yashoboye kwiyitirira iradiyo kandi atayatakikoramwo kwa umuyobozi w'iradiyo mbese n'ibindi rero twaramaze gutanga ibirego mu butungane turindiriye ko butungane rwo kugira icyo bukoze kugira ku mpande zose haba uruhande rwa Phineas haba n'uruhande rwa twebwe twamwitwariye butunganeze twese
bamwe mu begereye umenyesha makuru Phineas ndayishimiye batashimye ko tubavuga bemeza ko uwamwitwariye ari we nyene yagiye kumuhagarika mugabo warabihakana
ibyo nta shingiro bifise kubera ko ubushobozi twebwe ntabwo dufise butungane icyo tubusaba yuko ku mpande zibiri uruhande rwa Phineas n'uruhande rwacu by'ukuri hoba amatohoza yimbitse hanyuma uwagirwa n'icyaha akagihanirwa
Bimenyimana yahoze ari umukoresha w'uwo menyeshamakuru afunzwe asigura ko atakibazo bafitaniye n'uwo yafungishije
yarakoze muri radio Izere FM kandi yarabaye redacteur en chef gutanga imihoho kwiwe bwa mbere ntiyigeze yisunga amategeko murazi neza hari igihe ufise contrat ariho amategeko utegerezwa kuyisunga ko mugabo ibyo twebwe ntacyo byadutwaye kubera yuko umbure twavuga tuti ko agiye mu bindi bikorwa kanaka n'amahoro rero gushika inusaha imibano yawe na twebwe yari imeze neza icyo kuvuga yuko rero uba hari amatati ya Phineas ndayishimiye na Izere FM yarahasanzwe
ubuyobozi bw'ikinyamakuru gishasha ashima FM buhagaritswe akorera ntibwashimye kugira icyo buvuze kuri dosiye Phineas ndayishimiye yabaye umenyeshamakuru wa kabiri afunzwe mu Burundi nyuma ya Florian Irangabiye yahanishijwe gufungwa imyaka 10 mu ntango z'umwaka maze umucamanza w'iyungururizo akamugumiza ko icyo gihano mu ntango z'ukwa gatanu amashyirahamwe hari agateka kakiremwa muntu n'amenyeshamakuru yavuze ko ifungwa ryiwe ririmo utunenge maze asaba ko arekurwa muvuki mumo waserukira CPJ rihanira ubwigenge bw'itangazamakuru mu karere k'Ihembe rya Afrika ifite icyicaro New York muri Amerika.
We must also acknowledge that her imprisonment has been characterized by several irregularities.
Kwibukanye kwifungwa giwe byaranzwe n'utunenge twinshi mu mwaka uheze yafunzwe igihe kinini imbere yo gucirwa urubanza twovyita ifungwa ridakurikije amategeko tubishyize hamwe n'uko yagirijwe hisunzwe ibyo yashikirije tuyifata nk'ingingo y'agatera soni kandi tuzobandanya dusaba ko arekurwa kugera mu Burundi buri mu bihugu bitatu gusa hari abakenyezi b'amenyeshamakuru bafunzwe ku mugabane wa Afrika navyo bakaba ari muri ico gihugu c'ubuseruko bwa Afrika Somaliland na Ethiopia mu cegeranyo cerekana ko ibihugu vyo bahize ubwigenge bw'itangazamakuru c'umuryango Reporters sans frontières RSF ufise icicaro i Paris mu Faransa u Burundi uyu mwaka bwaje mu kibanza 114 ku bihugu 180 wa muryango ukora ko amatohoza umwaka w'imbere yaho bwagira ubwijana n'indwi naho hari amaradiyo yuguruwe nyuma yo kubugarwa mu 2015 bivuye ku njyana za politike zatewe n'ikindi kiringo cyateye imari cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza uwo mwaka nyene abatari bake babona ko perezida ndayishimiye naho mu mvugo yagiye yerekana kuva rero ku butegetsi mu 2020 ko afise ishaka ryo guha umwidegembyi imenyeshamakuru byari ku munwa gusa irujya Amerika turiko tuvugira ko ryugawe mu Burundi kuva ku wa kane kwa gatanu 2018 cyo kimwe na BBC yabongereza ya mbere kugera ubu ntirasubira kugururwa nayo ya kabiri nubwo yahawe uruhusha rwo gusubira gukora kuva mu mpera z'ukwa gatatu umwaka uheze abayirongoye ntibarongera kugurura umurongo wa FM co kimwe n'ibiro byo mu Burundi eroje buri kaneza ijya Amerika
Leta y'u Rwanda iravuga ko itishimiye icyemezo cyo gusubika mu gihe kitazwi urubanza rwa Felicien Kabuga urugereko rw'ubujurire rw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rwemeje kandi ko Kabuga wagaragayeho uburwayi bukabije bwo kutamenya ibikorwa arekurwa by'agateganyo Ambasaderi Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu Buholandi yabwiye mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana uko babona icyo cyemezo
icyemezo ntabwo gishimishije kubera ko nyuma y'imyaka myinshi urubanza rutegerejwe ukaba waratangiye hashize imyaka itatu none kwa mbere ushize urwego rw'ubujurire rw'uru rukiko rukaba rwemeje yuko urubanza rusubikwa kugira kitazwi kandi nakavuga akaba agomba kurekurwa by'agateganyo
ariko mudusobanurire neza biravuga yuko se rwarangiye rurasubitswe ruzongera rufungurwe biteye bite
ntabwo urubanza rwarangiye kandi na Kabuga akomeje gukurikiranaho ibyaha bya genocide yaregwaga, ariko kubera ko abaganga bemeje yuko afite ubuzima butameze neza, ubuzima bwo mu mutwe, afite indwara yitwa dementia yo kwibagirwa, abaganga bemeje ko atagomba kuburanishwa. Rero n'urukiko rukaba rwemeje yuko mu gihe cyose afite ubwo buzima butamwemerera kuburanishwa, urubanza ruzasubikwa. Ariko ntabwo bivuze ko rwarangiye, bivuze ko igihe cyose yazanzamuka urwo rubanza rwazasubikwa.
None se Kabuga Felisiani azaguma muri gereza aho ngaho irahe, azarekurwa, harakurikiraho iki?
Ubundi uru n'urwego rw'ubujurire nirwo rwafashe icyemezo rusaba urwego rw'ibanze kuzafata ikindi cyemezo cyo kuvuga ibyerekeye irekurwa ry'agateganyo, no kuvuga conditional release ya Kabuga. No kuvuga ko hashobora kuzabaho ibihugu byazasaba kumwakira, ibyo ngibyo byazamwakira, ariko hakaba za condition, no kuvuga ibisabwa agomba kubahiriza, harimo nko kumwambura pasiporo cyangwa se kutagira ahantu arenga, no kwitaba ku nzego kugihe runaka. Donc ni ibyo ngibyo bishobora kuzabaho ariko hagize igihugu cyemera kumwakira, kuko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze.
Hari bamwe mu bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriyeho u Rwanda rwari Arusha, bamwe bagizwe abere, abandi barangije ibihano ariko babuze ibihugu bibakira. Muragira muti hari ibihugu bishobora kuzasaba kwakira Kabuga Felisiani, ni urukiko ruzasaba ibyo bihugu kumwakira, n'imiryango yizasaba ko yakirwa, bigenda bite kugira ngo uwo muntu n'ubu ngubu kiraho muri gereza abone igihugu kimwakira yarekuwe?
Ubusanzwe n'urukiko rubisaba kugira ngo n'umuryango tubigiramo uruhare, ariko bikaba byumvikana ko kuba umuntu akekwaho kuba icyo bita finansi wa genocide, yaratanze amafaranga kugira ngo genocide ishoboke, ari umutwaro ukomeye ku bihugu byaba byiteguye kwakira umuntu nk'uwo. Ariko ibyo bihugu nibitaboneka, Kabuga Felicien azabagumye muri gereza ya hano icyo bita UN detention facility hano mu Burundi, kugeza igihe ari igihugu kizemera kumwakira.
Mu mategeko mpuzamahanga agenderwaho mu kuburanisha Felicien Kabuga, havugwamo yuko umuntu uregwa aba ari umwere kugeza igihe bigaragariye ko icyaha kimuhamye. Niba muvuga yuko Felicien Kabuga akomeza kuba umuntu uregwa mu gihe nta cyaha kiramuhama, ni zihe mpamvu zishingirwaho kugira ngo atabone uburenganzira ahabwa nk'umuntu?
Afite uburenganzira buhabwa umuntu wese ushinjwa ibyaha, kuko ntabwo Kabuga ari umwere nk'umuntu wagizwe umwere cyangwa se warekuwe. Kabuga aracyakurikiranyweho ibyaha, ni ukuvuga ko akiri accused n'uru rukiko. Rero uburenganzira ahabwa bugarukira nyine kuri iyo statu afite yuko ari accused nk'umuntu wese ushinjwa ibyaha. Rero ibyo ahabwa ni ibyo iyo statu ye imwemerera y'umuntu ushinjwa ibyaha.
None se nyakubahwa ambasaderi, mu kurangiza, ubu ngubu umutungo wa Felicien Kabuga wari warafatiriwe uzakomeza gufatirwa kandi yarekuwe, bizagenda gute?
Ntabwo yarekuwe nk'umuntu wagizwe umwere cyangwa se umuntu warangije igihano nk'abariya bavugaga bo bari muri Niger. We aracyashinjwa ibyaha, ariko akemererwa kurekurwa by'agateganyo mu gihe urubanza rugisubitswe, bivuze ko mu gihe cyose agishinjwa ibyaha ibijyanye n'umutungo bigumaho, no kuvuga ko umutungo we ugomeza gufatirwa kugeza igihe urubanza rurangiriye.
Ambassadeur Olivier Nduhungirehe uhagarariye u Rwanda mu Buholandi, akaba nawe ukurikiranira u Rwanda ibikorwa by'inkiko zose ziri irahe mu Buholandi. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane Venice ko mwanyakiriye.
Kaminuza y'u Rwanda imaze kwakira abanyeshuri baturutse mu gihugu cya Sudani bahunze intambara, baje kwasoreza amasomo yabo mu bijyanye n'ubuvuzi. Bari barataye icyizere kubera intambara irimo kubera mu gihugu cyabo. Eric Bagirubusa, mu nkuru irambuye.
Ijwi rya Amerika rigera muri kaminuza y'u Rwanda ishami ryigisha amasomo y'ubuvuzi riri i Kigali ryasanze aba banyeshuri baturutse muri Sudani bari kubaganiriza ku mikorere y'inzego z'ubuvuzi mu Rwanda. Tuvugana na muganga Susan Omeida, umuyobozi wungirije muri kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga University of Medical Sciences and Technology i Khartoum muri Sudani. Yavuze ko aba banyeshuri bageze mu Rwanda nyuma yaho bigaragariye ko intambara iri mu gihugu cyabo itari butume basoza amasomo yabo mu mudendezo. Avuga ko byabaye ngombwa ko bagerageza kuvugana n'ibihugu bitandukanye bikabakira n'u Rwanda rurimo. Muganga Omeida ashima byimazeyo uburyo Rwanda rwitwaye kuri iyi ngingo.
We are very thankful for the government of Rwanda who opened the
Turashimira cyane leta y'u Rwanda yadufunguriye amarembo tukemera ko n'abanyeshuri bacu mu by'ubuvuzi baturuka hirya no hino ku isi, kuko nyuma y'intambara byabaye ngombwa ko bahungira mu bice bitandukanye by'isi
from Khartoum to different part of the world.
Muganga Omeida akomeza avuga ko yizeye nta shiti ko abanyeshuri babo bazasoza neza amasomo yabo icyabasaba sumurengera.
My message to the students that actually this is a golden opportunity.
Utubanganye abanyeshuri mu byukuri ni amahirwe adasanzwe, bagomba gukora cyane, bagomba kwiga umuco wasanze, bagomba kurya ibiryo byaho, bagomba kuvuga ururimi rwaho, ntibagomba kwitandukanya n'abandi kugira ngo bagire ubunararibonye bwisumbuyeho. Kuko muri Sudani abagera kuri 90 cyangwa 95 ku ijana batakaje icyizere cyo kubona ubufasha bwo gusoza amasomo yabo.
Ubuyobozi bwa kaminuza y'u Rwanda bwemeza ko butazaterana abo banyeshuri, gusa icyo buzibandaho kuruta ni ukubafasha kubona ubumenyi bakeneye. Bwana Didas Kayihura Muganga n'umuyobozi wa kaminuza y'u Rwanda.
Twe rero ni ubumenyi cyane cyane tuzaba dusabwa ibindi by'amacumbi iki za apartement bazajya baba ibyo ngibyo babyitayeho barabititeguriye.
Uretse kuba harabayeho amasezerano yo gufasha aba banyeshuri gusoza amasomo yabo, kaminuza y'u Rwanda yemeza ko yanagiranye andi masezerano na kaminuza yo muri Sudani aba banyeshuri baturukamo. Bwana Kayihura Muganga arasobanura bimwe mu bikubiye muri ayo masezerano n'icyo yazafasha ku mpande zombi.
Harimo cyane cyane kujya dukomeza kujya duhana abanyeshuri abacu bakajyayo bafigira iwabo itekano n'ubwo bamaze kugaruka n'ababo bagakomeza kuza hano n'abarimu inzobere zabo zikajya ziza zigakora mu Rwanda n'abacu bakajyayo. Uko mwabyumvise muri kaminuza ndetse no muri Sudani muri rusange bafite inzobere nyinshi zitandukanye, ubufatanye bw'abashakashatsi babo n'abacu bazajya bafatanya mu by'ubushakashatsi n'ibindi bikorwa byose za kaminuza zigenda zikorana byose birimo muri aya masezerano turimo gukorana.
Uganiriye na bamwe muri aba banyeshuri bose biga mu mwaka wa kane usoza amasomo y'ubuvuzi, bumvikanisha akanyamuneza ko kuba barabonye igihugu kibakira kikabafasha gusoza amasomo yabo batekanye. Nyuma yo kwifuriza iruhuko ridashira abanyasudani bahitanywe n'intambara, Bwana Yasini Kalifala wiga ubuvuzi yavuze ko kuri we aya mahirwe yagombye kwandikwa mu mateka.
Thank you Rwanda, thank you Rwandan people.
Murakoze Rwanda, mwarakoze Munyarwanda, mukuri mwaduhaye amahirwe adasanzwe yo gukomeza amasomo yacu tuba abaganga. Ibyo dukomeza kubishimira kubw'aya mahirwe, dushima Abanyarwanda na Leta y'u Rwanda. Iki ni ikintu gikomeye mu mateka kw'abanyeshuri n'abagize ubuvuzi muri Sudani tutazibagirwa, kandi biratanga ubutumwa bukomeye ko Afurika ari imwe izahora ari imwe.
Nyuma yo gusoza amasomo ye, naho Azan Abdelrahman Jiyama kuri we kugera mu Rwanda bizamubera umwanya mwiza wo kongera ubumenyi ku masomo ye no hanze yayo.
I do expect to increase my
niteze kongera ubumenyi bwanjye mu buvuzi kuri buri ruhande harimo n'itumanaho, ubumenyi mu kubaga abarwayi. Mukuri hari itandukaniro rinini hagati ya Sudani na hano. Muri rusange nzongera ubumenyi bwanjye.
Increase my knowledge in general.
Iyi kaminuza yigisha iby'ubuvuzi n'ikoranabuhanga mu murwa mukuru i Khartoum muri Sudani imaze imyaka 27 itangiye imirimo yayo. Yigama abanyeshuri bagera ku 70,000, muri bo abagera ku 3,000 biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi nk'uko ubuyobozi bwayo bubisobanura. Mu Rwanda hakiriwe abanyeshuri 60,000 biga amasomo ajyanye n'ubuvuzi, biganjemo abanyasudani n'abakomoka mu mpande zindi zitandukanye z'isi biga muri Sudani. Barimo Hazani watubwiye ko aturuka muri Katari n'abafite ubwenegihugu bubiri nka Yasini Kalfala watubwiye ko ari umunyasudani cyarimwe n'umunyamerika. Biteganijwe ko bazamara amezi 8 mu Rwanda baje biyongera ku bandi banyeshuri b'abakobwa baherutse kugera i Kigali baturutse mu gihugu cya Afghanistan mu mugambi wo kudacikishiriza amasomo kubera iwabo umutekano waje mu kidobya. akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Minisiteri y'ubuhinzi mu Burundi kwa kabiri yatangaje ko hari umugambi wo kongera amazi yafasha kuvomerera imirima kugira ngo ubuhinzi butere imbere mu ntara zimbo no mu bindi bice bigize igihugu. Intego nyamukuru ni ukugira ngo ubuhinzi burusheho kwitabwaho. Inkuru ya Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Mu nama yahurije hamwe kuri uyu wa kabiri abajejwe intwaro barimo ba musitaneri na ba muramatari hamwe n'amashyirahamwe yigenga bimwe mu byo yarigamije kwiga ko harimo kugarukira igisata kijejwe ibidukikije ubunimyi n'ubworozi na cyane cyane ku kibazo cyo gushyira ingufu ku bijyanye no kubaka ingomero zizofasha kuvomera imirima no mu gihe cy'ici. Umushikiranganji ajejwe ubutunzi Odasi Niyonzima yatanguye abasigurira uko iyo migambi igomba gushyirwa bikogwa.
Impinduka nyamukuru ni yo kuva mu gukoresha amafaranga turavye gusa amafaranga uko angana tutaravye icyo azokora tugahindura tuja mu gukoresha amafaranga twisunze imigambi n'umwimbu uzova mu migambi.
Abitabiriye inama yabereye Bujumbura barimo Diodone Ntahirihiye umujenama wa komine ya Mugina ashikiriza impungenge afise mu gisata cy'uburimyi.
Je mfatiye ku burimyi kuko uburimyi turazi n'iryo soko y'iterambere. Mega muburimyi byo kuri harada y'amafaranga akwiriye kubwira uburimyi kuko tubumva niyo source y'amafaranga yose turiko turabongera. Ibyo nabivuze kubera iki? Je ndatangara nk'iyo mbonye umugoronome imirimo igashobora kugwara ikasinzikara akavuga ko yabuze ingene yidekura atabwira ashikira bene gihugu aje kuraba imirima.
Mugenzi we nawe Sabimana Eric umuhanuzi wa Mustaneri muri komine ya Nyabiraba yabajije impamvu ikiyaya cimbo kidatunganywa kandi gifise amazi menshi yofasha kuvomera imirima.
Iyo kirambabaza cyane iyo ndiko ndaca muri icyo kiyaya ingene atamazi akwiye ahari cyangwa abene gihugu barime neza muri icyo kiyaya kugira ngo umusaruro uboneke. Dufite Tanganyika, dufite Rusizi irica abantu.
Mu gihe ubushikiranganji bujejwe ubutunzi buvuga ko urugomero rwa Kajeke ruza ku mwanya wa mbere mu zitegekanywa gutunganywa neza hakoreshejwe mu mafaranga leta itegekanya gukoresha mu mwaka w'2023 ushiriwe 2024, Maitre Mutore Pasteur wo mu nama mpanuzi wa Jambo yo mu Isare yabajije umushikiranganji amafaranga angana na miliyari 51 yari yarasohotse mu myaka iheze azokoreshwa kuri urwo rugomero aho yagiye.
Miliyari yasohotse yo kuyikora yogenda tubwiye aho ayo mahera yaroye kugira tumenye ko bamwe bazoza barayarya kugira natwe dusubira kuri aya.
Kuri icyo kibazo nyene umushikiranganji Odasi Niyonzima yashikirije ko icihutirwa ari ugutunganya urwo rugomero ibindi bigakurikiranwa mu nyuma.
Ubyuko itubatswe biraboneka ibyo ni ntibihinyuzwa dukeneye kuri nimero nshasha ni uko yaboneka iyo baraje ikaboneka kugira ngo ikiyaya gishobore gutunganywa neza kirimwe muci kivomegwe neza kivemo umwimbu. Ibisigaye birafite ariko babikurikirana.
Ku bindi bibazo bijanye no gutunganya ibiyaya by'imbo umushikiranganji Odasi Niyonzima yamenyesheje ko leta yashize imbere umugambi wo kwitwararika igisata cy'uburimyi bityo ibiyaya n'ingomero bigiye gutangura gukogwa mu buryo burambye.
Ibyo leta yashize imbere ni ibyo gutunganya iki kiyaya cya Rusizi imbere naho iki kiyaya cyo muri imbo bivuga gutunganya imirima nini bita agropole. Iki kiyaya cya Rugufamu rero leta yagifashe yuko cyoba icyakarorero uyu mwaka kigatangura gutunganywa neza mbere y'igihugu byatanguye inyerecyo rimwa hamahakurikira amashene de valeur.
Nawe ku bijyanye n'abafundi b'indimo Odasi Niyonzima avuga ko hari ibikoresho byategekanijwe guhabwa abagoronome mu gihe bahora bavuga ko badafise uburyo bwo gushikaho ibikorwa bibera. Mu mafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha muri uyu mwaka w'2023-2024 umugambi wo kubaka urugomero rwa Kajeke ruherereye muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza nyene wategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 3 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi ubworozi n'ibidukikije muri rusange cyategekanirijwe amafaranga angana n'imiliyari 556 z'amafaranga y'amarundi. Umugambi uzotwara amafaranga menshi muri ubwo bushikiranganji n'ujanye n'ifumbire ikenerwa n'abarimyi umunsi ku wundi aho izotwara ayarenga imiliyaridi 255 z'amafaranga y'amarundi. Igisata cy'uburimyi akaba ari cyo kiza ku mwanya wa kabiri mu bisata bitegekanyirizwa amafaranga menshi mu mafaranga leta bateganya gukoresha muri uyu mwaka. Iyo nama ihuriza hamwe izo ndongozi mu kwigira hamwe uko amafaranga azokoreshwa yahuje abaturuka mu ntara za Bujumbura, Bubanza, Bururi na Rumonge izobandanya no mu zindi ntara zose zisigaye zigize igihugu gushika ku igenekerezo rya 11 uko kwezi kwa munani uyu mwaka. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tuti banywanye ibiganiro radio yanyu yabateguriye kuri iyi saha na habihumurije. Mbibutse ko hi radio hivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi ry'Amerika. Kuri internet ni www.radio.com. Badusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenze banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashe kubibagezaho. Byari bihagarariwe na Edi Rwema na Etienne Karekezi, Nadia Tahani washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifu.